Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya metero 25, 31 na metero 41. Bwakeye i Washington DC ndi Jeffrey Mutagoma ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Mu Burundi, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora yatangaje umubare w'abaturage bazatora umukuru w'igihugu mu kwa gatano.
Bazotora bose hamwe mu gihugu n'abantu bashika imiliyoni 5,126,000 n'351.
Uwo ni Pierre Claver Kazihise ukuriye. Reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Geoffrey. Hano muri Amerika, abademokrate muri Sena bariko baraburanya Perezida Donald Trump hamwe n'abamuburanira ejo ku munsi wa mbere, bararangije gushikiriza uko biyumvira ku kungene biteguye kuzotora beza canke begeka ivyaha kuri Trump. Ni mu gihe bisa n'ibigaragara ko Perezida Trump azokwezwa. Umukuru aserukira abademokrate muri izo mburano, Adam Schiff, yabwiye abasenateri bose uko ari jana ko vyagaragaye ko Trump yakosheje ko atagisigaye atari kumwegeka ko ivyaha. Ariko abashingwamanza baburanira Trump basaba ko yezwa ejo kuwa gatatu, niyo sena izotunganya itora rigamije kumenya ko yokurwa ku butegetsi canke akezwa. Amatora yo ku munsi wa gatatu ejo azobashingiye ku vyaha bibiri byagirizwa Trump, navyo ni ugukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite igihe yasaba Ukraine gutohoza kuri Joe Biden, ikindi ni ukubangamira ibikorwa by'abashingamateka. Umugera wa corona umaze guhitana abantu 425 mu Bushinwa, ushobora kuba wavuye kuduhungarema, abashakashatsi b'Ubushinwa niko bavuze. Abategetsi b'Ubushinwa ntibaramenya neza ingene uwo mugera uva ku bikoko ukandukira abantu, ariko bibaza ko kubera amasoko amwamwe mu Bushinwa yandira hanze, aho ibikoko byo mu ishyamba hamwe n'ibitungano bigurishirizwa ishobora kuba yarabaye intandaro y'uwo mugera. Gushika mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu masaha yo mu Bushinwa, abo uwo mugera umaze guhitana bashitse ku 425, abarenga 20,000 bakaba bamaze kuwandura. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryiteze ko abandura bazobandanya kwiyongera mu gihe ibipimo biriko birakorerwa 1,000,000 by'abantu bitaratanga inyishu. Igipolisi muri Kenya cashikirije ko abana b'abanyeshuri 13 bafuye mu misunikano yabaye ku ishuri ry'intango biga ko mu gisagara ca Kakamega. Igipolisi kivuga ko abandi barenga 200 bakomeretse inyuma yaho abanyeshuri bari barekuwe ejo ku munsi wa mbere ngo batahe mu mihana yabo. Ntibiramenyekana igihe iyo misunikano yatanguriye, ariko umukuru w'igipolisi muri ico gisagara David Kabena yavuze ko amatohoza yo kumenya ivyabaye vy'ukuri yatanguye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Malawi yaratesheje agaciro ivyavuye mu matora yahaye intsinzi Perezida Peter Mutharika mu kwezi kwa gatanu. Sentare yisiguye ivuga ko ayo matora yabayemwo utunenge twinshi mu gihe cyose yamaze. Ingingo ifashwe inyuma y'ibirego byarungitswe n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yasaba ko ivyavuye muri ayo matora vyofutwa. Sentare muri Malawi yategetse ko hatunganywa ayandi matora mu minsi 150. Igihugu cya Nigeria citeze kwakira imiliyoni 308 z'amadolari y'Abanyamerika yatwawe n'uwahoze ari umusirikare Sani Abacha yatwajwe Kenya. Ni nyuma y'amasezerano yafashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'akazinga ka Jersey aha muri Amerika nyine, nk'uko abashikiriza amanza ba Amerika babishikirije cyo ku munsi wa mbere. Ayo mafaranga agarujwe ari mu mafaranga ya ruswa yibwe mu gihe hamwe n'inyuma y'ubutegetsi bwa gisirikare bwa Abacha, harimo nayo umuhungu wiwe hamwe nabo bakorana mu kwezi kwa 10 kwa kane 2018 Nigeria yatangaje ko yagaruje imiliyoni zirenga amajana 3 z'amadolari y'Abanyamerika zari mu gihugu cy'Ubuswisse mu mahera yatswe umuryango wa Abasha. Ubushikiranganje bw'ubutungane buriko burarondera kugaruza yandi mahera yatwawe na Abacha ari mu miliyoni 30 z'amadolari ziri mu Bwongereza, 144 ziri mu Faransa, hamwe n'izindi 177 ziri mu mabanki atandukanye ku isi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abasirikare ba Leta Zunze Amerika barasambuye kambi zibiri z'umuhari w'iterabwa wa Al-Shabab mu gitero bakoze mu manuko bwa Somalia mu kwezi guheze, nk'uko byatangajwe n'ubushikiranganje bwa Amerika bujeje kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere. Inteko za Amerika ziri ku mugabane wa Afrika, AFRICOM mu funyafunyo, zakoze ibyo bitero zifatanije n'abasirikare ba Somalia mu makambi ya Al-Shabab ya Jamaane na Jilibe. Bemeza ko bakoze ku buryo atamusivile yahasize ubuzima canke ngo akomereke. Amerika ivuga ko izo kambi zibiri arizo Al-Shabab yahora iteguriramo ibitero by'iterabwoba ku basivile, kandi ko batizeye baziteye muntu mbere kuza uwo muhari gutandukira hanze ya Somalia. Naye umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yarabonanye n'umukuru arongoye leta mfata kibanza muri Sudani ejo ku munsi wa mbere mu twigoro two gukomeza imigenderanire n'ico gihugu. Netanyahu na General Abdel Fattah Bahran babonanye i Entebbe muri Uganda.
Aloys Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Ayo mu karere tuyahere mu Burundi, aho urwego rushinzwe gutegura amatora ruvuga ko abantu barenga miliyoni 5 aribo bazitabira amatora ateganijwe mu kwezi kwa gatanu muri icyo gihugu. Pierre Claver Kazise uhagarariye urwo rwego yanavuze ko ruziga ku kibazo rwari rwagejejweho n'abahagarariye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi kirebana n'ibisabwa mu kwiyamamaza, gusa akemeza ko umwanzuro wose uzafatwa uzashingira ku itegeko ririho. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashisha abakunzi bayo mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana.
Muri ibyo bitegire ntabanduka by'abazotora amatora yimirije mu Burundi, abenshi n'abakenyezi. Urongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu, Petero Carveri Kazise, avuga ko itangazwa ry'ivyo bitigiri rije gisunga ikirangaminsi c'ivyo bikogwa.
Rero abazotora bose hamwe mu gihugu n'abantu bashika imiliyoni 5 ibihumbi 126 3051 n'umwe abo n'abazotora mu gihugu cose hamwe n'abari hanze muri umwaka w'ibihumbi 2020. Muri abo igitsina gore bashika imiliyoni 2,688,888 n'83. Igitsina gabo nabo ni imiliyoni 2,137,000 n'abantu 548.
Ibitegere ivyo bazotora mu matora yimirije mu Burundi bitangajwe inyuma y'indwi imwe gusa. Umugwi Seni ugirishije inama abanyamigambwe, abo nabo bari basavye umugwi gufuta rumwe mu mpapuro zisabwa abazitoza mu nama mpanuzi wa jambo z'amakomine kuko rutoroshe kuronka. Ubwo nago n'ugwemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane. Urongoye umugwi Seni avuga ko icyo kibazo kiriko kirigwa, ariko ko ingingo izofatwa itazozihindura itegeko rihari.
Icyo kibazo turiko turashiga twarakibandanije mugabo no kuvyumva neza. Ivyamategeko ategekanya ntituzobikuramo. Twavuze ko tuzokorosha ukugene bashobora kubizana, mugabo amategeko ategerezwa gukurikizwa. Nico gituma uko twavyumviriye tugomba kuzobibashikiriza muri inama yo kuwa gatanu kugira bavyumve, kandi uko tubona twebwe twibaza ko tuzoba tuborohereje cyane, mugabo kandi tugumye dukurikiza amategeko uko yanditswe.
Kugira bazitoza bamenye ibyo basabwa bazoje mu matora atakariganga muhogo bafise, umugwiseni umenyesha ko utegekanya kuzosubira guhura n'abarongoye imigambwe hamwe n'abigenga imbere yuko inondwa irangira. Kazihise avuga ibizihwezwa muri iyo nama.
Twagomba gutumira imigambwe yose bishaje uzokwitoza muri ano matora y'umwaka ko yoza mu nama tuzongirana kuri uyu wa gatanu igenekezo rya mbere uhuma mu mwaka w'2020 ubyerekeye imyiteguro yo kwitoza kandi twagomba no guhamagara abashaka kwitoza ku giti cyabo aribo bigenga kugira nabo nyene muri ino minsi ide bimenyekanishe kugira bazuze nabo nyene muri iyo nama. Icya kabiri kizoba cyihwezwa ni kwerekeye ibimenyetso bamwe n'abandi bazokoresha mu kwitoza.
Umugwiseni uvuga ko utazotamba wirorera mu gutunganya amatora y'imirije. Urongo uyu mugwi akavuga ko yiteza abarorerezi benshi baba mva makungu canke abo mu gihugu hagati. Kazisa akavuga ko hari abamaze kumenyesha ko azoza kurorera inyana amatora azogenda.
Ubisanzwe ngira ngo abarorera nibo babisaba, twebwe n'ubu turabarorereye. Mugabo hariho bamwe bamumenga bamaze kuvuga yuko bazoza, cyane cyane bo mu karere, hari inama zitekanijwe tuzogira. Mugabo mukamenya yuko mu kuza kurorera koko ari ibisabwa. Uba indorerezi yo ngaha, uba mva makungu, bose barafise ibyo bisunga kugira ngo bemererwe kuza kurorera. Ni ukuvuga rero kibaza ko bariko biriko biraza ko abasabye nk'inama tuzoraba tuzogirana inama hanyuma tubone koko babyipfuza hanyuma bazoshobore kugira ngo bakore icyo gikorwa.
Ku rutonde rw'abazitabira amatora y'uno mwaka w'2020 ubwamwo abarenga ku 176,000, bwa kabiri haza intara ya Gitega iharugwamwo abarenga 244,000, ku mwanya wa gatatu naho haza intara ya Ngozi iharugwamwo abarenga 393,000.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 545 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 99 95 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ikibazo cy'umutekano w'impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania mu nkambi ya Nduta zifitanye n'abaturanyi bazo ntikirakemuka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania aravuga ko izo mpunzi iyo zisohotse mu nkambi zihura n'ibibazo bikomeye harimo no kuba zakwicwa. Umva uko zimwe mu mpunzi ziraho muri Tanzania zabibwiye James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera muri icyo gihugu.
Basohoye mbona abantu bakwikuza nyine badukwikuza abantu bese bafise ibipanga n'ibihiri, mvuga ati mama turanyariwe none bose baze gukora iki. Basohoye kuri wa mugabo wanze wa mugore atavuga ati n'uyo uyu mugabo wanze nyine bicambona batangwe bamutemye igipanga cyamwe na uyu mumufundi cy'umuhuru buhiri bwamwe na hasara mugimba kura nyine bamutemagura ndavutse induru ndaboroga kwe n'abo bagabo bwabo ndavutse induru ndavuga ati none kabasha muri ko mumuhora iki ko muri ko muramutemagura nk'uko ngo n'icyoro ngo yatwibye mukara mvuga ati none nizo ko tutazi no twebwe twagiye kujya musozi wa hariya hirya tuja gutora uguswa none twarazi no twebwe ngo n'uyu nyene n'uyu bamutemagura ibipanga n'imboroga. Uwa mugabo wanda savuga ati je ngaha niho muri ko muranyica n'umugore wanze turi kumwe nga je kwe niko muranyica nabi niho wamuhaye ati yavuga ati ngubu nyene nguze ngaha ngo wicare ngaho candicaraho bamusize nyene amaraso ariko arava ndamuhungura mugenzi w'iyo kanga bampaye iyo kanga cambona yuzuye kamaraso candayitayo candiyizira uko n'ivyombo n'amasuka n'ibintu byose casiga ndamuryamitse ngaho kuboko bakupfunye kuboko ko bubafu bajonza kwe bapfunye acavuga ati niwicare ngaho urabe igifo cy'umugabo wawe mvuga ati mungu wangu nimumfashe mungirire ikigongo singa ndamaze gutuma aho na mubure munyice dupfe twese kubera uwo niwe yandonderera niwe yasenyera niwe yankorera utuntu bakafashe tugafashanya none je mwaba bana dosa ndabarira gute ndindu bacavuga ati ngubu nyene ngubu ahumuruke dusanga wahise ngo kucanza maze kuza kandi ndiruka kwa sevudezone ndabimubwira sabwati ubunyene n'umwirwe ku gipolisi twari kumwe namwe nyigite ndagenda ku gipolisi cyane bibasigurira basa barampereza abasoda tujana twaragiye tumaze gusohorayo turaraba wa mugabo turamubura barazomera bararondeza ibyuma baramubura twatoyeho ubuhiri ngo bamukubitisize ibihiri bitatu byuzuye amaraso tuca tura barambaza ati none abo bahawura abazi mukati yego ndabazi naho baba ndahazi nsavuga ati dutware bagera abapolisi indwi na jewe n'umusungusungu
jewe ndaragize ikibazo aho umugabo wanje afungiwe bamumaze kumufunga kwa kweri ndaragiye gusenya ngiye gusenya cyane nagirane barampiga bagomba kunyica ariko kimwe gusa muri abo bagomba kumpiga kunyica muri umwe aho hantu ndari nagiye gusenyera haje umwe arambwira yuko nuveho nyaruka ndavayo n'ingoga kwace duhurira mu nzira ndarirutse muri iyo minsi ndamaze iminsi ngwagiye zitoma kubera ndayirutse kuko icyo ndosaba kubera ngiye gusenya nkora n'ingorane abagenzi bakamererwa nabi cyangwa nanjye naho nkirukanga sanga ndagwaye ndosaba kwa kweri boduhe nk'imbabura aho abandi nabo kwa kweri bagenda kurondera ifungurwa kudusanga bagiye gukingero mugabo bagiye gukingero kudusanga bagufatiwe hehe mu nzira barabatswe cyangwa abandi nabo kudusanga barishwira aba nka UN cyanke na leta ya Tanzania bakaraba ukuntu bo bigenza kuko impunzi turaherera hehe nyuma y'inkambi
ushitse nk'ahantu nyene uvuga turi kurasenya watangwe nko gusenya bona baragize ne barakubujije ngo ntubu mugira ntuguma asenyera nk'inko bakakwiruka kwesha urumva bafashe nk'imipanga na uca wiruka keshi tugatata ngutahana kandi n'igihe keshi ushobora nko kujya gusenya babafasheho ni inkoni nta kindi kwe cyina mbere ubu sigaye ntinya no kuza gusenya kandi ashobora no kurara gusa n'ukuri tubanye n'ikibazo cy'inti nina jamwe poli n'ubuza abantu benshi tujyana ni yangora ne kicho no bana cyiza kweri bakwiye nko bakubagisha inama bana tutwaraje ngaha ntitwaje ku mahoro bakwiye nko kubagisha inama hamwe nyene twokumvikana twese tukitwa nk'abamwe hamwe ubonyunda tavye kuvuga ngo ujya n'igikoko cyangwa ujya n'igikoko cha babona nk'abahakeshi bacyo bavuga ngo tuba twabatwaye hindimi kubagisha nk'inama nyene twese tukumvikana hamwe atavye kubona nakangujya anje ngo kiryango yango n'ibyo yankoreye
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS arasaba ibihugu kudafunga imipaka yabyo mu rwego rwo gukumira abantu bava mu Bushinwa kubera virusi ya corona. Abagera ku 17,000 bamaze gufatwa n'icyo kiza kimaze guhitana abantu 360 mu Bushinwa. Inkuru ya Lisa Schlein uri Geneve mu Swisi turayigezwaho na Venuste Nshimimana.
Bimwe mu bihugu nka leta zunze ubumwe za Amerika, Australia, Singapore n'ibindi byinshi bikomeje kubuza abanyamahanga baturutse mu Bushinwa kwinjira ku butaka bwabyo mu rwego rwo kurwanya virusi ya corona. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje ko abantu bagera ku 151 bari mu bihugu 23 banduye iyo ndwara, umwe muri bo ikaba yaramuhitanye. Yavuze ko uwo bade wabanduye udakanganya cyane ku buryo nta ngamba zikarishye zagombye gufatwa.
There is no reason for measures that unnecessarily
impamvu yo gufata ingamba zibangamira ku buryo butari ngombwa ubucuruzi n'ingendo. Turasaba ibihugu gufata ibyemezo bishingiye ku bimenyetso bihamye. OMS yiteguye gutera inkunga igihugu cyose kifuza gufata ingamba.
Mu cyumweru gishize OMS yatangaje ko virusi ya corona ari ikibazo cy'ubuzima cyihutirwa gihangayikishije isi yose kandi ishyira ahagaragara ibyemezo bigamije gukumira no gucubya ikwirakwira ry'iyo virusi. Tedros yongeyeho ko iriya ndwara yafashwe nk'ibanga mu isi yose kubera ko hari ibihugu bidafite ubushobozi buhagije mu buvuzi ku buryo bishobora guhangana nayo. Kimwe mu byemezo byafashwe na OMS ni ugutera inkunga bene ibyo bihugu, ikindi ni ugukaza umurego mu gushaka urukingo n'imiti yayo, kimwe no kurwanya impuha n'inkuru zigamije kuyobya abantu.
Review preparedness plans.
Kongera gusuzuma ingamba, kureba ibikenewe n'abagomba kubishyira mu bikorwa, gushyira abarwayi aho bagomba kuvurirwa no gukumira ikwirakwizwa. Icyangombwa ni ukwitegura so gushya ubwoba.
Tedros yarangije avuga ko ubufatanye n'ubutwererane hagati y'ibihugu byose ari byo bizatuma virusi ya corona iganzwa. Ati buri wese nashyiraho ake, hakabaho gukorera hamwe ikwirakwira ryayo rizahagarikwa. Afurika ikomeje gufata ingamba zo kurwanya icyo kiza. Ibihugu bya Ethiopia, Kenya na Afurika y'Epfo nibyo byakira abagenzi benshi bajya cyangwa se baturutse mu Bushinwa. Dr Ambroise Talisuna, umujyanama wa OMS mu byerekeye kurengera ubuzima muri Afurika, avuga ko basabye abayobozi b'ibyo bihugu uko ari bitatu gufata igipimo cy'ubushyuhe bw'umubiri ku binjira bose. Wemeshe kandi irateganya ko ku bibuga by'indege hashyirwa ibyumba byihariye bivurirwamo abafashwe na virusi ya corona, kimwe n'ibitaro bibagenewe. Nibutse ko kompanyi z'indege esheshatu z'inyafurika zitwara abantu zajyaga mu Bushinwa zirimo Royal Air Maroc, Rwandair, Kenya Airways zahagaritse by'agateganyo ingendo, ariko Ethiopian Airlines na Air Algérie zo zatangaje ko zizakomeza kohereza indege mu Bushinwa zititaye ku kiza cya virusi ya corona. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Muri leta ya Iowa hano muri leta zunze ubumwe za Amerika, ejo hatangiye amatora y'ijonjora ku bazahagararira amashyaka yabo mu matora yo ku rwego rw'igihugu ateganijwe ku itariki ya gatatu z'ukwa 11 muri uyu mwaka. Leta ya Iowa niyo yabimburiye izindi muri amatora y'ijonjora, bamwe bakayafata nk'atanga ishusho rusange yuko amatora rusange azagenda muri Amerika. Ndayizeye John ni umunyamerika ukomoka mu Burundi, akaba amaze imyaka 21 atuye muri leta ya Iowa. Naraye mvuganye nawe ku murongo wa telefone mubaza uko aya matora yiteguwe muri iyo leta.
Mwajewe muhira iwanje haheze amezi atatu bajya batazira ba volontaire bajya bitangira guserukira abariko bari mamamaza gutorwa hano muri state ya Iowa.
Abakorera bushake
yego. Bamazimisi badodora muhiri wanje bacana cana ko bazana ziriya karita zo za invitasiyo. Urabona ko baza bafise umwete, bafise igishikaco kuja umuhana kumuhana bakwibutsa gutorera ko naha nkace wahondi ni naho nagenda n'amaguru kiretse kwa kanye ni minota 5 yonyene kuri siriho aho bavuga ku navuga ko ari ibiro bya bikuru bya nka kujya ku iwacu kwa aho musitantera bakorera.
Inzu mbera byombi
yego.
Amakuru arimo tugeraho hangaha aravuga ko bigaragara yuko hiteguye umubare w'abantu benshi kubera barimo gutegura ahantu hanini ugereranije n'ahari hasanzwe hakorerwa. Hari ibimenyetso bigaragaza ko ubwitabire buri buze kuba bwinshi
cyane gose. Uri kuraba ukuntu bacana cana ko batanga ama invitation mbere na posta yugiye kugura usanga yo ama invitation meshi ya ubutumire ni bwishi, kandi nanjye ndi kuraba televiziyo ndabona ko abantu babirindiranye igishika cane gose. Hanyuma kandi urabona yuko abanyagihugu naho tuba turi gukazi usanga arizo nkuru baba bariko baraganiraho. Ico nakubwira coco uko ndiko ndabiraba abantu ba Amerika ba hano muri state ya Iowa sindi buvugira indi state kuko nta yindi naca kuvugira ntazi biberayo. Nukuri haba no mu masoko kugiye nka Walmart bakwakiranya amafaranga ajya ama ziya mapuro zo kuguma bibutsa mbese. Navuga ko uno munsi ari umunsi ukomeye muri Iowa ku baturage baca gutora.
Tuvuze kuba muri diaspora bahari hari umwihariko wenda w'umukandida bavuga bati turatora runaka cyane cyane ko ubutegetsi buriho hari ibintu bwagiye buvuga cyane cyane bivangamiye ingendo zaba izabasura Amerika cyangwa se abimukira bahatuye hari umukandida w'umwihariko cyangwa se ingamba z'umwihariko abantu bo muri diaspora bafite bagamije muri aya matora wasangiza bumva ijwi rya Amerika
Eko biratandukanye n'igihe batora umukandida atuvuye nk'amatora kuri Trump abo muri diaspora bari bafite igishika cyo gutera umuperezida uri ku ntebe ubu ariko ubu sinzi ikibituma ariko abo muri diaspora benshi dukunze kuganira barahereza amahirwe Beni bakavuga ati icaduha Beni akatsinda nkumbure yaduhindurira byinshi kuri ko uri ku ntebe ubu Trump ariko akenshi naho tukavuga ati abandi nabo bakavuga ati oya Trump nawe naho aza avuka akankamira abanyagihugu atariko nawe ku bihugu byo muri Afrika nawe ntabwo wabifise ko igishika cyo kuba yakigirira nabi nka karorero urabona historia dufise avuga ati bari abaperezida batangiye ubwa mbere bagiye bapogera ibihugu byo muri Afrika ibihugu byo muri Aziya nka hariya muri Libya Afghanistan mwagiye muyibona byagiye bice mu makuru atariko naho byagiye bigenda uko ubu Trump wewe afokesinga ku bintu byiwe bimureba hano muri Amerika kuri ko gukurikirana ibiri hanze igihugu cya Amerika
turagushimiye cyane rero kutubwira uko bihagaze aho ngaho muri leta ya Iowa urakoze cyane ugira umunsi mwiza nshuti mukomeje gutega amatwi ijwi rya Amerika amakuru yacu y'akakanya ntahatu yasubikiye tubashimire mwese ko mwahisemo ijwi rya Amerika tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu biri imbere kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeza kugira umunsi mwiza
Say daddy, that big body Benja knows how for me. She lady, my Shariamo, she the queen of the dance. Oh my Minaro, the way she dance it tire, now she gets it fire. In my heart desire, she make a bad boy want to tire. Hey, when you knock the beat. I know we just met, but I want to make you my fiance. In a songy Aisha, yeah. I'm girl from Abuja. You the boss for me, Dula. Yeah, I'm talking your Suya. You the hypnotize me when you dance. When a big go, she the wine for my lico. The girl them they call me Papito. From Murutala to Heathrow, all my people they jam to my singles. When you knock the beat, when you knock the beat, touch your Beyonce. I know we just met, but I want to make you my fiance. In a song here, Aisha, yeah. I ain't girl from Abuja, with the boss from Medulla, yeah. One talk to your Suya. Say
Murumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.